Iyi Radyo İzmir Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Baramuseneza nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 22 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2020 muri iki gitondo muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi umugwiseni ujeje gutegura amatora usaba abanyamigambwe bose kuzokubana mu biringo by'amatora yimirije bitandukanye.
Inyifato yabo nizotuma amatora agenda neza cyane nabi. Mugabo twe turizeye yuko izomano zobashikira kandi abanywanyi b'umugambwe n'uyundi bazosoneranira bakigenza neza.
Uyo ni Pierre Claver Kazihise umukuru w'umugwiseni utegura amatora mu Burundi. Iyi nkuru n'izindi twafitiye harimo isirishwa ry'inama ya Commonwealth ariko zobera i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Naho mu Burundi ho habonetse abandi bagwaye b'umugera wa corona batanu zose turazigaruka ko mu kanya. Mara imbere yuko dushika kuri iyo nkuru n'izindi tubafitiye reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alex Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya.
Ndakuramukije Fideli. Umushikiranganji w'Ubwongereza ajijwe amagara y'abantu Marte Hancock yatangaje kuri wa kabiri ko hari imigwi ibiri y'abashakashatsi bariko baratera intambwe zishimishije mu kurondera urucanco rw'umugera wa corona. Igeragezwa rya mbere ku bantu ritekanijwe kuri uyu wa kane. Mu kiganiro ku bamesha makuru yashikirije i Londres, Hancock yavuze ko iyo migwi ibiri iriko ikorera muri Imperial College of London na kaminuza y'i Oxford aho nyene mu Bwongereza. Hancock yashikirije ko mu bisanzwe urucanco rufata imyaka kugira rutangure gukoreshwa ariko ku Bwongereza bugiye gushyira ingufu zikwiye z'amafaranga mu kuruhingura. Avuga ko mu gihe byugaragara ko rukora rwoca rutangura gukoreshwa vuba bwangu. Hano muri Amerika baburamatari b'abarepublikane bama leta ashika kuri atanu bariko baritegura kugira basubire kugurura ibikorwa mu maleta yabo. Inyuma yaho Perezida Donald Trump ashikirije ko ari ngombwa ko ubutunzi bwongera kugarukirwa naho ikiza cya corona kitararangira. Aba bategetsi bama leta ya Georgia, Florida, Carolina y'ubumanuko, Tennessee na Texas bose bashikirije ko ibyashara byabo bimwe bimwe bishobora kugururwa ubunyene canke mu ndwi nka zibiri ariko bavuga ko bazokubahiriza amabwiriza yo guhanahana imetero zibiri hagati y'abaguzi hamwe n'abadandaza. Bashikiriza ko bagiye kongera guha ubuzi abanyamerika bashika ku miliyoni 22 babutakaje mu gihugu cyose. Bashikirije ibyo mu gihe amatohoza yakozwe mu gihugu yerekana ko hafi 2/3 by'abantu aha muri Amerika bemeza ko 10 canke barenga bazosubira gukoranira hamwe nko mu kwezi kwa gatatu canke inyuma yako. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ashikiriza ko agiye kuba arahagaritse iminsi 60 abimukira baza muri Amerika kubera ikiza cya corona. Mu butumwa ku rubuga rwa Twitter kuri uyu wa kabiri, Trump yavuze ko Amerika yatewe n'umwansi ataboneka kandi ko Amerika ikwiye gukingira ubuzi bw'abanyagihugu bayo. Nta bisobanuro bihagije yatanze ariko yamenyesheje ko iyo ngingo izofatwa biciye mu itegeko ry'umukuru w'igihugu. Iyi ngingo mu gihe yoshirwa mu ngiro izokora kubimukira 100,000 baze bafise amaviza yo gukora ngaha muri Amerika hamwe n'abandi bari bizeye kuzokwinjira biciye mu matombora ya buri mwaka yiswe Green Card Lottery mu Cyongereza. Abaharanira ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru bashikirije kuri wa kabiri kw'ingeso yo kudahana amabi akorerwa abamenyesha amakuru muri Pakistani yabaye ndanse. Ni mu gihe abakorera ibinyamakuru byigenga n'amateleviziyo baza bariko barakora badahembwa abandi imishahara yabo yaragabanijwe kubera ikiza cya COVID-19. Pakistani cyashyizwe ku mwanya w'ijana 45 ku bihugu 180 mu bijyanye no guhohotera umwuga w'abamenyeshamakuru. Ni mu cyegeranyo cya buri mwaka cyasohowe kuri wa kabiri n'ishyirahamwe mpuzamakungu Reporters Sans Frontières. Abategetsi ba Pakistani ntaco bashikirije kuri iyo ngingo ariko leta hamwe n'abasirikare bamabahakanye ibyagirije byuko bama baburizamwo ubwigenge bamenyesha makuru bwo gushikiriza amakuru Ubushikiranganji bwa Espagne bujejwe magara y'abantu bwashikirije ko igihugu caronse abahitanywe n'umugera wa corona biyongereye kuri uyu wa kabiri abafuye amajanane na mirongo itatu bashasha ibyaciye bishika ku bihumbi mirongo ibiri na kimwe n'amajana abiri na mirongo umunani umaze guhitana Fernando Simone arongoye ikigo c'ubwo bushikiranganji kijejwe kugenzura iby'amagara y'abantu yabishikirije kuri uyu wa kabiri ariko yizeza abanyagihugu ko igihugu kigiye kubandanya coroherwa leta Espagne yarongereje ikiringo ca guma mu rugo ariko itekanya kureka abana bari munsi y'imyaka 14 byo hanze ibihe bito bito kuva ku munsi wa mbere
urakoze abayisi ku makuru hejeje kudushikiriza ugira umunsi mwiza kandi nawe ubandanye kwirinda umugera wa corona umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyereke Burundi aho mu guseni utegura amatora mu gihugu saba abanyamigambwe kuzokubana mu biringo by'amatora bitandukanye bitabye inama yayobowe ku munsi wa kabiri n'umukuru wa seni banadomye urutoke kubaja baratanguye kwiyamamaza ataragera inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi baryo dusomegwa na mugenzi wacu Desire Hatumimana ari Kigali mu Rwanda
iyo nama yo mu guseni yari kurabira hamwe n'abegwa n'amatora aho imyiteguro igeze no gushikiriza abazitoza ku kibanza c'abashinga amateka amakarata yo kuja kwigisha mu kiringo c'imyiyamamazo ariko abanyamigambwe n'abigenga bazitoza amatora yimirije bafise amakenga Wigenga Dwidone na hima anazitoza mchiwanda chumukuru w'igihugu atangazwa n'ingene ari umukandida aza yaratanguye kwiyamamaza kandi kiringo kitaragera
mbega bari mu buryo bw'ingene abantu bashobora gusaba gushyiraho ibimenyetso byo kwiyamamaza imbere y'uko itegeko risohoka kubera ko turamaze tubibona bimwe bimaze bijya ku mabarabara bisaba ko abantu batora usanga ari abanyamigambwe usanga ari abigenga usanga batanga kubikoresha ku buhinga ngurukanabumenyi icyo gihe hari n'ubundi buryo umuntu ashobora kubisaba imbere akarongera uburenganzira ushobora kubikora kica kitara n'icyo nyine mbega n'inde yitwara igihe bitagenze neza ahubwo usanga ejo nashyizeho ikimenyetso hanyuma ubundi muntu muganga ugasanga akavuga ati iyo dore yamaze gushyiraho ikimenyetso ahantu hataragera ninde abyitwarira bishyikirizwa nde bigenda bite
umukuru w'umugwiseni yishiye kuri ayo makenga yo yigenga kwa byumvise kuri uno wa kabiri ababahagarariye mu gihugu hagati atabyo bari bwabamenyeshe
ariho ikindi mwabajije cerekeye ivyapa byuba biri ahantu kandi ukwiyamamaza bitaratangura jewe nacu nababwira ubunyene yuko muhejeje kubimpa ko inkuru nka twebwe ngaha ntabwo turamenya nta raporo turaronka bati hariho ivyapa hanaka ubu rero iyo turoze inkuru twebwe tubanza kuyibaza abo dukorane murabona yuko seni iri mu gihugu cose twumvise inkuru turabaza muri sepi canke muri sesi kugira bayidutohore murazi yuko tworaba kuri WhatsApp nkuko nane ndabivuga twosanga ibintu byinshi mugabo hari ivy'ukuri bitari bike bicako nicyo gitume twebwe imbere yo kwemera inkuru tubanza kuyihinyuza hanyuma tukagira icyo tuyivuze
nawe arongoye umugwiseni avuga uko icapa cy'umukandida wa CNDD FDD Ndayishimiye Evariste gihamagarira abarundi kumutora kiri ku mugwa mukuru wa politiki yitega kandi kiyamaze indwi zibiri zirenga ayandi makenga ashikirizwa n'abafise uruhara mu matora yimirije mu Burundi ajanye n'ivyegeranyo vy'ibizova mu matora Francis Rohero azohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu nk'uwigenga afise amakenga
twama tubona kenshi mu matora haza amapeve hanyuma bakandika ko munsi ngo abayikeneye barekuriye gufotoza iyo bifuza mbega muzozana impapuro z'amapeve zingahe ko munsi ko kuri urya mugoroba batanu ntabashobora kuja kuzifotora nibaza yuko ku bwanje hoza impapuro zikwiye abantu bose baba bariho hanyuma bakaronka peve ano original yose bakayazisinyako
umwe mu bakomiseri ba seni Anastase Hici Burundi aratanga umuco kuri iyo myitwarariko
ivuga ngo amapeve ivyegeranyo peve mwari kuze darasa peve ihambaye cyane muri peve bita F2 le peve de resita de dokuma de resita iyo aravuga yuko shaka mandatari zo kandida utigeza gutwara iyi kopi
Ekanabanya migambwe nabo nyene barafise amakenga bafatiye ku bikogwa vy'imigambwe imwe bityo ziyindi ku rubuga agatongo asarongo y'umugambwe SNL agaruka ku biherutse kuba mu mpera z'iyindwi iheze mu ntara ya Ngozi.
Ntivyumvikana yuko abantu bashobora kwiyegeranya bakagaba igitero hanyuma bikabakamizwe n'ingoma, kamenga nta ntwari hari, kamenga nta bajije umutekano bahari, ubutungane nabwo aho gufata abakoze ibara bukaja gufata ubwo abantu bagiriwe nabi. Birateye isoni n'agahinda ibiriko biraba za Bubanza, za Kayanza, za Nyanzarake, za Bujumbura n'ahandi, ntibihumuriza na gatoye. Ariko kandi twekwe ntibiducibutu, turabandanya imyiteguro yacu kuko tuzi neza yuko amatora azodanura vyose. Ingimba ntacyo yafashije u Burundi, akarenganyo ntacyo kamariye u Burundi. Gutwara umuntu umenga n'ugucisha abandi ku giti no kwibuye, kiretse ko byazanye amarira n'amaborogo, ntawe byateje imbere. Icyo twosaba rero ni uko abatware bohaguruka, ubutungane bugahaguruka, bakavavanura n'ingeso yo kwigira abanyamigambwe kimwe n'abajejwe umutekano bamwe bamwe.
Kuri icyo kibazo umukuru Mugwiseni avuga ko manama yakozwe ahagije kugira abanyamigambwe baje ku rubuga rwa politiki. Petero Claver Kazise arafite icyizere ko ibintu bizogenda neza mu miyamamazo y'amatora izotangwa kugenekezo rya 27 kuno kwezi kwa kane.
Igihe twariko dutegura isekeza yo gutanga ibiganiro mu bene gihugu kugira ngo bitegure neza amatora, aho kajambo kakaba ari uko bomenya ko bose bariko barahiganwa ngo bose bitwara runtu, bose bateza gukoresha amajambo adakomeretsa abandi, kandi nanone bakamenya yuko inyifato yabo nizotuma amatora agenda neza cyangwa nabi. Mugabo twe turizeye yuko izo mpano zizobashikira, kandi abanywanyi n'umugambwe n'uyundi bazosoneranira bakigenza neza, maze imyiyamambazo ikazogenda kubitegerezwa, bamwe bakarata ivyo uwo bashize imbere yoshobora gukorera igihugu, maze abene igihugu twese tukavyumviraho kugira ngo hageze itora abene igihugu azotore hanyuma koko amatora agende neza.
Umukuru w'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu yaboneha akaryo ko kumenyesha abazotora ko hagiye kuba igikorwa cyo gutanga ikarata izobaha uburenganzira bwo gutora, iyo nayo ikazosubirira iyo bakoresheje mu matora y'ibwirizwa shingiro muri 2018. Icyo gikorwa kizotangwa ku genekerezo rya 30 kuno kwezi kwa kane, kirangire ku genekerezo rya 4 ukwezi kwa gatanu.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255411 2116 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 3 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudyumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda harangiye iminsi leta itangaje ingingo idasanzwe ko umunyarwanda wese ategerezwa kuba yambaye agafuka munwa mu ntumbero yo kwirindikiza cumbwira ba corona. Eriki bagira ubusa raduha ibindi kuri iyi nkuru.
Kugeza ubu mu Rwanda leta ivuga ko hatangiye gukorerwa udupfukamunwa two mu myenda ku buryo ngo buri wese azaba ategetswe kukambara. Uko niko Dr. Daniel Ngamije utegeka Minisiteri y'Ubuzima yabitangaje.
Ingamba nkuru cyangwa se igishyashya turi gushishikariza abanyarwanda muri iyi minsi igana mu mpera z'ukwezi na nyuma yaho, nuko twese twashaka utwo dupfukamunwa hari inganda zemerewe kubasha kudukora, uburyo guhera ku wa mbere w'iki cyumweru tuzatangira gukorwa, tukazaba tuboneka ku isoko ku giciro giciriritse. Igihe uri mu rugo, igihe usohotse ugiye gukora ibyemewe, guhaha, kugura umuti, igihe usohotse ugomba kugenda ukambaye, n'igihe uri mu rugo ugomba kukambara. Ni umuco mwiza, na nyuma yaho tuzakomeza tugakoresha kuko bimaze kugaragara no kwisi hose ko gafasha mu kurinda ubwandu.
Ubwijwi rya Amerika rebaga ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba kuri buri mutora Rwanda mu mihanda ya Kigali. Twakunze kubwirwa ko udupfukamunwa twatangiye gukorerwa mu Rwanda tutaragera ku masoko ngo abadukeneye babashe guhita batugura ku giciro ubutegetsi buvuga ko kiboneye buri wese. Kugeza ubu mu Rwanda hakomorewe inganda zakoraga imyenda n'ibikoresho byo kwa muganga kuba zatangiye gukora utwo dupfukamunwa. Igiciro ku gapfukamunwa kamwe ni amafaranga 500 ariko ukambaye nyuma y'amasaha 6 akakamesa kagateri pasi. Aba mikoro make muri iyi gahunda yaguma mu rugo bakavuga ko icyo giciro bigoye kukigondera.
Ibyo bije ntwe ntago twabonera ubushobozi gusa twe twabyakiriye neza ariko ubushobozi bwo kubona kugapfukamunwa kuri buri muntu wese ntago twakabona kuno kecyo ko kumba n'ubufasha baduhereza iyo ministeri yabishyizeho twe yaduhereza ubwo bufasha ku buryo buri muntu wese arabasha kukabona tukabona uburyo twirinda
rwose. Kwirinda ni byiza kandi ni byiza rwose twanabishimye. Ariko 500 murabona ko hano ni uzanye imboga waranguye imboga z'igihumbi ubukeneyemo byibura amafaranga 200 kugira ngo ubone basi ko wabona ni nusifu y'abantu. Urabona ko nta kintu kiri kuboneka muri ibi bi none se nubwo ukaye 500 ukayagura agapfukamunwa abana bazararira iki?
Twebwe ibiciro bashyizeho byo dupfukamunwa buduteye ikibazo. Hari nk'umuntu ufite umuryango urenze nk'abantu 10 igiciro cya senkisa kugeza kuri iyi saha hariho n'umuntu utashobora gukora abona iyo senkisa abantu bari mu nzu. Ndifuza ko mwadufunguriza kibura bakaba bashyira agapfukamunwa ku mafaranga 200.
Icyakora ku babishoboye bakavuga ko amafaranga 500 ari mu rugero.
Leta nimba yashyizeho urwe ruhare natwe twashyiraho urwacu 500 turayemeye. Yena leta ikadufasha ku rundi ruhare ariko 500 turayemeye.
Ijwi rya Amerika ntiyabashije kwigerera hatangiye gukorerwa utudupfukamunwa gusa abadukora baherutse kubwira ibitangazamakuru by'igihugu ko utudupfukamunwa tuzakemura byinshi haba kuri bo ubwabo no kubateniye kutwambara.
Muri amabwiriza rero twahawe n'ikigo ni ukuvuga utu ibyo tuje gufasha abanyarwanda ni igiciro gito kuko utu turahendutse ugereranyije na turiya twasanzwe dukoresha kwa muganga kandi umuntu akaba yagakoresha inshuro nyinshi zishoboka kuko wakamesa ukagateri pasi ukongera ukakambara.
Uganiriye na burumwe ku kamaro k'agapfukamunwa ati kwirinda biruta kwivuza ariko hagakomeza kumvikana bijujutira ibiciro byatwo mu gihe ngo bategetswe kuba bari iwabo mu ngo bakaraba ibiganza kenshi gashoboka mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19. Bamwe bakibaza uburyo abashonje bari gufashirizwa mu ngo zabo icyarimwe naho bashobora kubona yo kugura udupfukamunwa. Mu kiganiro yagiranye na Radio TV 10 mu Rwanda Madame Ignacienne Nyira Rukundo umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza muri Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu atomora ko ntawe ukwiriye gusuzugura umunyarwanda ko atabona ubushobozi bwo kugura agapfukamunwa.
Ntabwo nibaza ko umunyarwanda yabura faranga yo kugura masike nayo yabura azashyireho umupira we cyangwa ikindi gihapfa kuba yirinze ubwo bazishakamo ibisubizo genda bizera cyane ashobora gushyiraho na n'igitambaro yari asanzwe yatega cyangwa n'igira igice cy'umwenda. Ntabwo mbiriza ariko nige numva abanyarwanda rwanza hari igihe tubakabiriza cyane tukabahindura abantu batishoboye. I don't like ntabwo nta na rimwe numva umunyarwanda yabura amafaranga 300 ko atabura yo kugura umunyu cyangwa ikindi kintu cyangwa gutega bisi cyangwa niba binabaye reka twe kubifata nk'ibintu
biri. Ibisubizo by'uyu mutegetsi biboneka ko byabaye intandaro y'impaka ndende ku mbuga nkoranyambaga cyane nka Twitter. Benshi bavuga ko Rwanda nta bubasha bafite bwo kubona udupfukamunwa abandi bakabifata nko gushinyagurira abakenye. Mu biteganijwe na banyiri inganda 26 zizakora utwo dupfukamunwa nuko mu gihe cy'ibyumweru bibiri hazaba hamaze kuboneka utugera muri 3,000,000. Ni mu gihe agapfukamunwa kari gasanzwe kaboneka ku masoko gaturutse imahanga kagura hagati y'2,000 n'2,500. Nibutsa ko dukorerwa mu Rwanda mu bitenge turajya tumeswa inshuro 5 tunategwa ipasi nyuma y'amasaha 6 ugakoresha kambaye. Ikigo cy'igihugu FDA gishinzwe ubugenzuzi bw'imiti n'ibiribwa kikavuga ko cyatanze amabwiriza ku nganda zikora udupfukamunwa ngo tuzabe twujuje ubuziranenge tukazajya dukusanyirizwa ahantu hamwe itsinda zizaba ryagenwe rikatugeza mu midugudu. Abagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tugaruke mu Burundi aho leta itangaza ko mu gihugu habonetse abandi barwayi b'umugera wa corona 5. Ivyo bitumye igitegiri cya bose hamwe kiba 11 harimo umwe amaze kwitaba Imana. Menyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Abagwayi 5 bashashe b'umugera wa corona babonetse mu Burundi bagaragaye inyuma y'ibipimo 198 byakozwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu minsi 2 iheze. umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr. Tade Ndikumana avuga ko abagwayi bashasha bari mu boba barahuye n'abagwayi bari basanzwe baramaze kuboneka bace bashigwa mu bitaro byitirwa umuganwa Rudoviko Rwagasore Clinique Prince Louis Rwagasore hari asanzwe hari abandi bagwayi batanu b'uwo mugira nyene bari ko baravurirwa muri ivyo bitaro umushikiranganje Tade Ndikumana yaboneyeho akaryo ko kwemeza ko bane muri bo bavuwe bagakira kandi ko bace basezererwa bagataha muhira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buremeza ko umugira wa corona wamaze gushika mu banyagihugu ico bita mu gifaransa infection locale aho umwe yandukiza mugenzi we atari uko uwo mugera uvuye mu bahora mu ngendo hanze y'igihugu ubwo bushikiranganje bumenyesha ko arico gituma uwiketswe wese acigwa mu kato k'imisi 14 kuvuwa mugera wibonekeje mu gihugu harayeze ukwezi kiretse kibuga c'indege ca Bujumbura cugawe ibindi bibanza bihurigwamo n'abantu benshi biracakora amwe mu mashirahamwe yigenga ntasiba guhamagarira leta kongereza ingingo zo kugwanya ico kiza mu kugara ivyo bibanza nk'uko vyakozwe mu bindi bihugu bihano rubibe no Burundi Maître Janvier Bigirimana atwara umuhari nyafrika waranira impinduka turunura page Burundi yabivuze ku izina ry'abagenzi we gushikubo abamaze kwibonekeza bose hamwe ko bagwaye uwo mugera wa corona mu Burundi ni 11 harimo umwe yitavye imana na bane bakize mu karere ka Afrika y'ubuseruko Burundi burimwo igifise benshi ni Kenya hariyo abarenga 284 na 14 bamaze kwitaba imana hagakurikira Tanzania kirimo abarenga 250 na 10 bamaze kwitaba imana Rwanda rurimwo abarenga 140 abarenga igice cabo baramaze gukira Ubuganda burimwo 56 38 muri bo baramaze gukira na Sudani yepfo kirimwo abagwaji bane Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Turabasuhuje bakunzi banywanye ijwi rya Amerika Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva Kuri iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubonaho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugenda natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC n'umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no muhe tugezemo mwateguriwe kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza virusi ya corona iracagati muri leta zunze ubumwe za Amerika igihugu cya mbere ku isi mu bapfa n'abandura ariko president Donald Trump arashaka koguma mu rugo ivaho mu nyungu z'ubukungu bw'igihugu akemeza kandi ko ari we ufite ububasha bwo kuyikuraho ba guverineri ba leta zigize igihugu nibo bashyizeho guma mu rugo bavuga ko ari bo bafite ububasha bwo kuyikuraho abahanga mu by'amategeko cyane cyane mu birebana n'itegeko nshinga rya Amerika barabashyigikiye ububasha bwa president wa leta zunze ubumwe za Amerika bugarukira he muri leta zigize igihugu nibyo turebera hamwe muri make ikaze mu kiganiro Amerikana Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa mbere ku itariki ya 13 uku kwezi kwa kane 2020 Perezida Trump yaravuze ati ndashaka ko igihugu gifungura byose ubukungu bukongera bugakora uko bisanzwe kandi nije jewe jenyine ufite ububasha bwo gukuraho guma mu rugo Perezida Trump yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika wari umubajije niba imigambi bwite y'abaguverineri bamwe na bamwe yo kudohora guma mu rugo buhoro buhoro muri leta zabo itazabangamira ububasha bwe Perezida Trump yarakomeje amusubiza ati ntacyo bashobora gukora na gito perezida w'igihugu atabahaye uruhushya yemeza ko byanditse neza mu itegeko nshinga ry'igihugu ati iyo umuntu ari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika abafite ubutegetsi bwose abanyapolitiki batandukanye binjeri zitandukanye babyamaganiye kure uhereye kuri guverineri wa leta ya New York ari nayo ya mbere yashegeshwe cyane na virusi ya corona kurusha izindi leta kugeza ubu. Andrew Cuomo niko yitwa, nawe mu kiganiro n'abanyamakuru yaravuze ati ibyo President Trump yatangaje wagira ngo ni umwami aribeshya. Ivugurura rya 10 ry'itegeko nshinga rigaragaza neza ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika adafite ubutegetsi bwose. Gusa rero iki si igihe cyo guterana amagambo hagati y'umukuru w'igihugu n'abayobozi ba za leta, ahubwo ni igihe cyo gufatanya kugira ngo duhashye iki cyorezo. Guverineri Cuomo nuwo mu ishyaka ry'abademokrate ritavuga rumwe na Perezida Trump w'umurepublikani, nyamara abandi bantu batatu bakomeye bo mu ishyaka rya Trump nabo bavuga rumwe na Cuomo. Depite Liz Cheney yaranditse kuri Twitter ati guverinoma y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntifite ububasha bwose. Liz Cheney ni umukobwa wa Dick Cheney wabaye vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu kwa mbere 2001 kugera mu kwa mbere 2009. Naho mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, Liz Cheney akuriye inama y'abadepite bakomoka mu ishyaka ry'abarepublikani. Senator Marco Rubio umwe mu bapiganiye na Trump kuba kandida w'ishyaka ry'abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2016 nawe yaranditse kuri Twitter ati itegeko nshinga no gushyira mu gaciro bivuga ko gukuraho guma mu rugo bikorwa na leta zigize igihugu. Senateri Rand Paul nawe wari mu bapiganiye na Trump kuba kandida w'ishyaka ry'abarepublikani muri ariya matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2016 yaranditse kuri Twitter ati itegeko nshinga ntiryemerera guverinoma y'igihugu kwivanga mu buzima bwacu rubanda. Nyuma ya guverineri Cuomo wa leta ya New York n'abarepublikani bari mu nteko ishinga amategeko, abandi banyapolitiki batandukanye bo mu mashyaka yombi nabo bagiye biyongera bahuriza kuri iyi ngingo. Radio Ijwi rya Amerika nkuko umunyamakuru wayo ushinzwe gukurikirana by'umwihariko amakuru yo muri Presidence ya Amerika Maison Blanche abisobanura, ububasha bwose muri rusange butanditse mu itegeko nshinga ry'igihugu buhariwe gouvernement za leta zikigize. Abanyamategeko benshi nabo bemeza ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agerageje gukuraho guma mu rugo yajyanwa mu nkiko kandi ko yatsindwa. Umwe muri bo Lawrence Gostin wigisha muri kaminuza yigenga Georgetown ya hano i Washington DC asobanura ko leta arizo zifite ububasha bw'ibanze ku buzima n'ubuvuzi bw'abaturage bazo, umudendezo wabo n'imibereho yabo muri rusange. Ati nta bubasha na buke Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite bwo kujya kwivanga mu mikorere ya za leta. Nta bubasha afite na gato bwo kuba yategeka guverineri uyu n'uyu uko agomba gukorera abaturage ba leta ye binyuranyije n'amategeko. Juti zacu ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa se igitekerezo yifuza kudusangiza yakitugezaho, adresse ni radio yacu @gmail.com. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Juti mwese mkunda la DJV da Amerika, ibigani na makuru tuwa tuwafite mwaka kanya hani uigaru kie, kuri mikromari kumwe na Fide Niyongabo, mwanda anye kumbiliza radio yanyu, radio DJV da Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.